Murakoze ubwa mbere ho ico twabwira nuko turi mu rugendo rw'akazi rusanzwe twari twaje twitavye inama igira 48 y'igisata cawe kijejwe iterambere hamwe n'abanyagihugu cyo bita commission chargée de la population du développement niyo nama rero twari twitavye hamwe n'umushikiranganji ajejwe gufatana mu nda gatya kazi na muntu hanyuma rero hambavu iyo nama ari nayo twari tuje tugamije twitavye twarashoboye kugira imibonano hamwe n'abarongoye ishyirahamwe mpuzamakungu ku nzego zitandukanye harimo na nyakubahwa Ban Ki-moon umunyamabanga mukuru ishyirahamwe mpuzamakungu kugira ngo tumubwire ingene umutekano mu gihugu wifashe na cyane cyane muri kino gihe turiko turitegurira amatora akaba rero yarashimye cyane intambwe Burundi bugeze ko mu bijanye n'amahoro n'umutekano agashima yuko ndetse Burundi busigaye buri mu bihugu bijya gufasha ahandi hari ngwane kugarukana amahoro n'umutekano hanyuma aratubwira ati turifuza yuko amahoro yobandanya atsimbatara kandi ko ishyaka mpuzamakungu yiteguriye kubandanya arikora ibishoboka byose kugira ngo amahoro n'umutekano mu Burundi bibandanye bitsimbatara twavuganye kandi n'ikibazo kijanye kwitegurira amatora mu gihugu cyacu Burundi uko murazi yuko nk'uko byamye mu myaka yarangiye iyo amatora yimirije hamahavugwa ibihuha byinshi turamubwira yuko ivyo bumva byandikwa byinshi ari bifatiye ku matora nk'uko byama biba atubwira yuko ishyaka mpuzamakungu rikurikiranira hafi itegurwa ry'amatora mu gihugu na cyane cyane ko mubizi ryarungitse n'umugwi uza gukurikirana imbere mu matora n'inyuma yayo bijanye n'ingene ari karatunganywa agashima rero intambwe tugeze ko asaba yuko ayo matora yoba mu mahoro n'umutekano kandi agatuma demokarasi mu cyacu Burundi itsimbatara n'amahoro agatsimbatara mu Burundi no mu karere
hari ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ikiringo cy'umukuru w'igihugu hariho abavuga ko ari ikiringo cya kabiri hariho abavuga ko ari ikiringo cya gatatu ariko nishyirahamwe mpuzamakungu rivuga ko ibintu byose bikwiye gukorwa hakwiye kubahirizwa amasezerano y'Arusha mbega icyo kibazo cy'ico kiringo ngo mwarakivuganye n'umunyamahanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu
mwabavuganye nyakubahwa umunyamahanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu n'icyo kibazo ntaco yagarutse ko kuko nibaza ko amaze kunyugwa akacumva neza imvune imvano n'ingene kimeze kubyukuri mu nama mbona twagiranye juju twaza ntacu yagarutse ko
muvuze ko yanyuzwe bigenze gute murashaka kudusigurira mukatubwira
ngira ngo abikishije ku ntumwa ziwe dusanzwe ziri mu Burundi hanyuma akaba yarivuganye n'ikibaro mukuru w'igihugu akaba agenda arumviriza abana bariya batandukanye murazi yuko ndetse haje n'intumwa zihambaye z'ugwego rukomeye gwishanye mu zamakungu ni jeje umutekano bararonsa akaryo kumviriza impande zose mu gihugu baronka akaryo kuvugana n'icyo bari umukuru w'igihugu kandi baratanze icyeganyo bagishikiriza nyakubaha umunyamabanga mukuru w'ishanye mu zamakungu ni we nyene yari ivuganye n'umukuru w'igihugu ku telefone nkuko yabitumenyesheje ubwo rero nibaza yuko icyo kibazo ntiyashimye kugaruka kuko aramaze kunyugwa nawe nyene aravuga ati cyo yifuza nuko amategeko y'igihugu yokurikizwa hanyuma akaba amatora aza gutsimbataza amahoro mu gihugu kandi no mu karere
tugarutse ku mutekano ekano ku bwigenge bwo gushikiriza ivyumviro hari imyerekano yari yateguwe uyu munsi n'imigambwe ishika itanu itavuga rumwe na leta iri kumwe n'abategetsi bakomeye birukanywe mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kubera bashobora kuba batangaje icyise ko dashigikiye ikindi kiringo cy'umukuru w'igihugu iyo myiyerekano ntiyabaye murashaka kutubwira igituma iyo myiyerekano itabaye kandi hariho n'indi myiyerekano yabaye yagizwe yakoreshejwe n'abari ku mugambwe uri ku butegetsi
ubwa mbere nagenda nababwire yuko atabategetsi bakomeye birukanywe mu mugambwe CNDD-FDD kuko umugambwe CNDD-FDD si w'abategetsi ni inama y'abanyagihugu baharanira demokarasi murumva rero yuko aba mwaza ko ari abategetsi mu mugambwe nabaza yuko bafise uruhara ruto ni uravye umugambwe n'utunganije nta bategetsi rero bakomeye babaho mu mugambwe kuko n'umugambwe w'abanyagihugu ni inama y'abanyagihugu murumva yuko abanyagihugu bose babangana muri uwo mugambwe kigira kabina cyo nuko mu Burundi turubahiriza agati y'akazi na muntu yaba mu bwiza nshingiro haba n'ayandi mateko n'amabwirizwa turubahiriza ubwigenge bw'umurundi wese mu gihe yisunze amategeko iyo myerekano rero mwariko muravuga twarumvise yuko hariho vyukuri imigambwe ishikangira ngo itanu nkuko mubivuze bahamagariye abantu kuja mu barabara ariko rero nkuko mubizi imyerekano irafise amateko n'amabwirizwa ayigenga murazi yuko dufise ibwirizwa rigenga imyerekano mu cyacu cy'u Burundi Aroni baza yuko bo nyene babonye yuko iryo bwizwa ritari ryubahirijwe kuko no gutandukanya imyerekano n'akagumba ibyo bashaka kugira rero byari nk'akagumba kuko ntibigeze bandika ngo bamenyeshe iyo myerekano n'izogenda bamenyeshe aho bazoja bamenyeshe abajejwe iyo myerekano mu gihe hogira ingorane abobazwa no kuvuga yuko mu bwizwa rigenga imyerekano hariho ibitekanijwe imbere yo kuyikora babanza kwisunga iki kigira kabiri cyo novuga nuko ngira ngo abene gihugu aramaze gutahura yuko atanyishu nimwe iri mu ibarabara ari nacyo gituma ngira ngo naho bari ku maradiyo baguma bahamagarira abantu kuyita babicije kuri ya maradiyo basanzwe bakorana baguma bavuga ngo ariko baraza buke buke twakurikiye twamenye yuko abarundi baramaze gutahura yuko atanyishu nimwe y'ikibazo ishobora gutoregwa mu ibarabara cyo gituma batabitavye dushaka gushimira abarundi ndetse tunabasaba yuko nejo bundi atawuhirahira ngo ahendwe nabo bantu bafise inyungu zabo kuko barabonye ababikoze tari ku munani z'ukwezi kwa gatatu bahenzwe n'umugambwe MSD ubu iyo bari tubasabiro yuko bucu bwenge bakerebuka ahubwo bitegurire kwitabira amatora ko ntivyumvikana ingene abantu bahamagarira abantu kuja mu ibarabara mu gihe bahejeje gutanga intonde zazo baserukira mu banama y'amakomine bariko bategura inama zazo baserukira mu bashinga amateka nibaza ko arakarya bwo kwitegurira amatora gusumba guhenda abantu ngo baje mu barabara kiretse abantu atacu baziga muri ayo matora n'uno munsi ariko barashaka guhenda abene gihugu ko byaragaragaye ufatiye ku migambwe yatanze zo ntonde biraboneka yuko hari imigambwe yavugisha akarimi gusa ikitwaza kuja ku maradiyo yibaza ngo niho hari amaperumanase yabo aho gushika mu bene gihugu uburo biriko biragaragara yuko ejo bishobora kubagora mu matora ico gituma rero bariko barahenda abantu ngo baje mu myerekano baje mu migumuko
ikibazo cyane mu kanya gatoyi mu shikiranje hari igitigiri gikomeye cyane gose cy'abarundi baguma bahunga cyane cyane intara ya Kirundo bakaba bamaze gushika ku 400 mu Rwanda ikintu muri ko murakora kugira ngo abo barundi batahuke bumve ku mutekano wabo wifashe neza niki
ubwa mbere nagana nabwire yuko bibabaje kubona hariho abarundi bahunga birababaza leta bikababaza no barundi bene wabo ashobora gituma twamaze gutangura kugira ingendo zo kuja kubayimiriza kugira ngo bashobore gutabwa kuko kuvyo kuri umutekano mu gihugu urahari kandi no mu ntara ya Kirundo umutekano uriho muri kano kanya rutiko turavugana ndetse hariho intumwa zimvukira z'intara ya Kirundo zigezwe n'abari mu migambwe abari mu madini n'amasengero atandukanye abarongo amashyirahamwe atandukanye abari mu bisata by'igihugu bitandukanye bavuka mu ntara ya Kirundo bari mu rugendo mu Rwanda kugira ngo barabe yuko boshobora guhimiriza abo bene babwira ngo batahuke kuko kuvyo kuri ubuhungiro ni bubi nibaza yuko baje kumvira abo bene wabo kuko nta gituma na kimwe abo mu ntara ya Kirundo bonye nari bo bohunga mu makomine amwamwe mu gihe mu gihugu cy'u Burundi hari amahoro hari umutekano mu gihe ndetse abarundi barenga ibihumbi y'500 duheruka kubihungura aho dusigaye turi n'akararo mu ishyirahamwe mpuzamakungu rigeje gutahukana impunzi ku isi sinumva rero ingene uno munsi mu gihe hari amahoro hari umutekano abandi bariko barataha abandi baza ngo bahunge twose abari ukobeza bagataha nabone kugira ngo bubake igihugu cyabo bubake imiryango yabo na cyane cyane bitegurire kwitabira amatora nicyo cyo dushobora kibabakiye inyishu yacu nta handi iri atari kuja mu matora n'uwavuga ati nahunze yuko hari ubutegetsi bubi mu ikomine mu gihugu canke mu gisata cyangwa kiriya inyishu nimwe yonyine nuko yoza agaheza agahindura ubwo butegetsi bikiye mu matora
Edouard Ndubimana umushikiranganje w'urundi ajejwe ntwayo hagati murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye
murakoze